Ibitigirije urya Amerika rikesha ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi vyerekana ko hagati mu gisagara ca Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hari abarwayi batatu mu buraruko bwa Bujumbura habarizwa umwe nayo mu manuko bw'ico gisagara hatowe umurwayi umwe co kimwe no ku bitaro vyitiriwe abasirikare ni ku bantu 54 bapimwe muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushobora burengero bw'u Burundi abantu 22 basanganywe ubwandu bw'umugera wa coronavirus ku 55 bapimwe muri komunisare mu ntara ya Bujumbura mu burengero hamaze kuboneka abarwayi batatu ku bantu 19 bapimwe mu ntara ya Ngozi mu buraruko umuntu umwe niwe yasanganywe ubwandu bwa virusi ya COVID-19 kuri batatu bipimishije ni mu karere k'ubuvuzi ka Kiremba kamwe mutwabonetsemo abarwayi b'umurengera mu mwaka wa 2021 n'2022 mu ntara ya Makamba mu manuko umuntu umwe yapimwe yasanganywe umugera wa COVID-19 niwo muri komine ya Nyanzarake amakuru ava muri izi ntara aremeza ibitigiri ibitigiri by'umurengera biboneka mu ntara ya Bururi mu manuko ni ku mashubure ya tatu afite uburaro ari mu makomine ya Rutovu Bururi na Matana nkuko ibiharurijwe rya Amerika rihabwa n'abajejwe indero wa Bururi bikemezwa n'abajejwe ubuvuzi bizerekana mu Rutovu kuri lise yaho hari abanyeshure barwaye 72 lise ya Rubanga muri komine Matana iharurwa ko 58 mu gihe lise ya Bururi hatowe abanyeshure 42 banduye COVID-19 nibitigiri kugera kuri uyu wa gatanu ugenekerezo rya 20 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2023 amakuru ava mu bajejwe indero mu ntara yemeza ko ibiharuro vya mbere vyatanguye kwibonekeza mu ntango z'indwi inyuma yaho hari abanyeshure batahukiye bavuye mu mahiganwa y'umupira w'amaboko handball mpuzamashure ku murwa mukuru wa politike Gitega mu ndwi iheze twibaza ko abanyeshure bahanahanye umugera wa COVID-19 mu gihe bari hamwe Gitega kuko bahahuriye bavuye mu mihingo myinshi kandi bakaba bagumye begeranye umwanya munini mu mahiganwa niko bamwe mu barezi batashimye ko umwidondoro wabo umenyekana batubwiye mu mwanya wa mbere icabajejwe amagara y'abantu n'indero bihutiye kwabaye ugupima abanyeshuri mu Kivunga ariko bamenyesha ko bigoye gutuzikiza ca COVID-19 mu mashuri y'indaro abana barara ahantu hamwe atasaganirizo bakongera bagasangira ubwiherero bwogero hamwe n'ikibanza bafunguriramwo nkuko amasoko yacu yavyemerejwe rya Amerika bajejwe indero naho bagerageje gushiraho ingingo zo kwirinda ico kiza hari ubukene bw'ibikoresho nk'indobo imiti yo koga mu ntoki n'ibindi ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera ubushikanganji bw'amagara y'abantu mu Burundi kubwira bw'ico bushikirije kuri ibitigiri bishasha vyinshi vya COVID-19 vyasubiye kwibonekeza ibiro bijejwe kumenyesha amakuru vyatumenyesheje ko umushikanganji wa mbere ari wazogica ivuze ko nk'umukuru w'umurwi ujejwe kurwanya irandagata rya COVID-19 ku rwego rw'igihugu Gervain Ndirakobuca ari mu gikoranire c'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD catanguye kuri uyu wa kane ku murwa mukuru wa politiki Gitega ikazorangira kuri uyu wa gatandatu ariko mu mpera z'umwaka agira umwihwezo w'ingene kiza ca COVID-19 carwanijwe mu Burundi yari yavuze ko gisa n'icaherengeteye yavuze ko iyo ngwara itakiri ikibazo yongera ashimira imenyeshamakuru vyafashije kugira abanyagihugu bamenye uko bitwara
nkengurukire cyane banyakuba bamenyesha makuru uruhara rwabo rwarabaye ugukimaze gikomeye mu kwikingira iki kiza cha COVID-19 ariko ifeda bamenyesha nuko la situation munsi ya COVID mu Burundi nikiri kibazo ibiharuro biri hasi cyane
mbere yaci yashinga mu rwi wo kutwerekana uko COVID-19 yarwanijwe n'uburyo bwakoreshejwe harimo imfashanyo mva makungu
uwo mugwi uzoburongowe na Colonel Nzisabira Claver icegera ciwe ni yakuba umuvugizi w'umukuru w'igihugu hanyuma dushikirize raporo son excellence amenye n'iki igihugu no munsi cokora kuri iki kiza cha COVID-19
imbere yo kuba mushikiriza ico cegeranyo president Evariste Ndayishimiye nawe nyene yarishimiye ukuntu igihugu ciwe carwanije COVID-19 kwa 31 kwa 12 guheze mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'amenyesha makuru yavuze ko incanjo nyinshi zihabwa abarundi yazo zatumye batandura cyane ico kiza
kibazo by'amagara y'abantu iyo tuma ku Burundi buri mu bihugu bya mbere bicandaga burya nico gituma mbere nibaza yuko nikiza corona kitadufashe cyane kuko abana b'u Burundi baracandagwa cyane ku buryo tubakingira
kuva umuntu wa mbere atowe mu mugera wa COVID-19 mu Burundi mu kwa gatatu 2022 ibiharuro bitangwa na komite y'igihugu ijejwe kurwanya ico kiza vyerekana ko abantu 2522 na 429 aribo bawanduye 38 babahitana abagera ku 2023 n'abajanicenda na 84 baronkejwe incanco mu gihe abapimwe bangana hafi umuriyoni n'ibihumbi 190 kuva ku tariki ya 5 ku kwezi kwa mbere Burundi bwakuyeho ibipimo vya COVID-19 ku ngenzi zose zinjira mu gihugu zabahiziciye mu mazi ku butaka no mu kirere kikaba ico gihugu cyonyene cyo mu ryango wa YAC cyari gisigaye kigisaba ivyo bipimo eroje uri ka neza ijuru rya Amerika.